mwabandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika vugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda no muri za 18 muri kumena Jewe Diane nahazwe ikaze mwese ncuti bakunzi mwashimye kumva ibiganiro byacu tubafitiye muri kano kanya.
Amatohoza twakoze mu 2014 twari dufise ibitigiri 195 by'abakorora imbanyi mu kinyegero, tugeze mu 2016 twari tugeze ku bitigiri 229.
Une Esperance Ntirampeba arongoye urunani rw'abakenyezi rwiyemeje kurwanya malaria na sida, avuga yuko ikibazo c'abageme bakorora imbanyi gace mu kinyegero kuva muri 2014 kugera ino saha cagumye gifata indi ntumbero. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato, mugume ku maradio yanyu. Ariko muhundire mbanze ndababwire muri make ko intumwa zo ku rwego rwo hejuru za Korea zibiri kuri uno wa kabiri zabonanye mu biganiro amaso mu yandi. Ivyo vyabaye inyuma y'imyaka ibiri yari haciye bidacana uwaka, ibiganiro bigamije ku nkino za Olympique nyuma y'ukudacana uwaka rero kwatewe n'umugambi wa Korea ya ruguru wo gukora ibirwanisho vya nuclear. Ivyo biganiro vyatanguye kuri uno wa kabiri vyitezwemo kuvuganamwo nimba ivyo bihugu bibiri bizokwemera gutambukira hamwe mu birori vyo kugura izo nkino. Ibindi bishobora kugaruka ko ni gusubira guhuza imiryango y'abanyagihugu bavyo baba muri kimwe muri ivyo bihugu batandukanye, hamwe no kunagura imigenderanire Leta Zunze za Amerika nta ruhara ifise muri ivyo biganiro. Perezida wa Amerika Donald Trump yarashimye ariko iyo ntambwe, yipfuza kandi ko boganira no kubindi birenze kuri izo nkino za Olympique. Ico yemeye nuko yiteguye kuganira na perezida wa Korea ya ruguru Kim Jong-un igihe gikwiye gishitse. Umuyaga w'igihuhu suvanze n'imvura waraciye mu gihugu ca Madagascar mu mpera z'indwi ishize, wishe ukica abantu 29, hongera ukomeretsa abandi batatu, abandi babiri nabo gushika ubu ntibaramenyekana irengero ryabo. Ayo makuru yatangajwe n'abategetsi b'ico gihugu kuri no wa mbere. Uwo muyaga witiriwe Ava waciye muri iryo zinga ku misi ya gatanu n'imisi ya gatandatu wabangamiye cane igice c'ubuseruko bw'igihugu. Umunyayirani w'imyaka 22 yari mu bafashwe mu yerekano yihitiye muri Irani yarapfiriye mu ibohero nk'uko bishikirizwa n'abashingwamanza babiri bo muri ico gihugu. Umushingwamanza asanzwe ari umushingamateka muri Irani, Mohamed Sadeghi, yavuze ko yabwiwe ko uyo musore azwi ku izina rya Sina Gambari yiyahuye. Uwundi mushingwamanza nawe yamuvugira we yemeje ko yafatiwe mu myerekano ku murwa mukuru wa Teherani kandi yuko yoba yarakubaguwe. Itishe uwo umuntu rero gushika ino saha kiracari ubupfindo kuko abategetsi n'abamuburanira batavuga rumwe kuri urwo rupfu rwiwe. Radio ya Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika iharanira demokarasi ya Kongo. Kubatwumva muri mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro vy'ijwi rya Amerika ni kuri internet yacu ariyo wezi3@. Radio yacu vewa@.com na kuruga kwa Facebook adresi yacu vewa radio yacu.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe ndanabaha ikaze mu kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Duhera mu ntara ya Rumonge mu gihugu cy'u Burundi. Intara umukuru w'inamashingamateka y'u Burundi Pascal Nyabenda ariko arakoreramwo urugendo. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu mu Rumonge Chrissy Munezero. Chrissy amahoro ngaho mu Rumonge.
Ndakuramukije Diane, ndaramukije nabari ko baradukurikira.
Ni igiki cazindukanye umukuru w'inamashingamateka y'u Burundi Pascal Nyabenda ngaho mu Rumonge?
umukuru w'inama shinga mateka Pascal Nyabenda aherekejwe n'umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji kejwe intwari yo hagati bari bazindukiye hano mu ntara ya Rumonge kugira ngo batanguze isekeza yo gusigura impinyanyono z'ibwizwa nshingiro ziriko zirashikirizwa na leta arizo zizoba zigize amatora twiteze mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka.
Ejo aho nacishije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi hariho amakuru avuga yuko mugwi Seni wo bavuze yuko leta y'u Burundi yemereye gutangura kwigisha ego, ariko kandi hariho iyindi migwi itaratangura kwemegwa ko yo kwigisha ego canke oya. Ico kibazo hari ico cagarutswe ko ngaho onye muri ugo rugendo nabo bahuye
nuko imaze kuboneka mu zindi ntara nk'ibya leta no kuboneka hano mu ntara ya Rumonge. Jehanse Ntahiraja umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intore yo hagati mu gihugu mu ijambo yafashe mu gutangura yasavye abanyarumonge ko mu gihe cy'amatora botora ego kugira ngo bemeze integuro leta ikirashikiriza, ariko ibyo ntibavyumvikanye ko na bamwe mu migambwe yari ngaho kuko yari yafashe ijambo ari myinshi. Aho novuga nk'u wajasirukira umugambwe Folina yasavye abari kubarigisha inyenyanyo z'ubwizwa nshingiro kutaza baragira ko babwira abarundi uko bazotora, kuko wowe yavuze ati leta ishobora kuba yategekanije uwundi mwanya. Ni nabyo Pascal Nyabenda umukuru w'inama nshingamateka yaciye aduga ko yongera aramenyesha yuko uko leta y'u Burundi yabitegekanije uyu mwanya ari umwanya wo gushikiriza inkinyanyuro kugira ngo zishikire mitumba yose abarundi bamenye ibigize izo nkinyanyuro z'ibwizwa nshingiro, ariko ko hariho ikiringo kizobamara indwi zibiri kizoba kihariwe abagomba gutora ego canke abashigikiye gutora oya kugira ngo bigishe abarundi ucho bazibamenye aho bazotora ko bazotora ego canke oya mu kwezi kwa gatanu.
Umwunganizi mu bushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu cy'u Burundi Terence Ntahiraja we yagarutse aravuga yuko leta izobandanya yigisha yo ego canke igiye kubirabangira
gushika muri umwe twe turavuga na Diane. Ubu ni wafashe ijambo nibaza ko ari inyishu ngira ngo dushobora kuhaba turonka mu makuru yo hanyuma.
Urakoze cyane. Abanyamigambwe bavyitabiriye gutega Chrissy
muntagereranije n'izindi ntara na cyane cyane ntara zo mu bumanuko. Intara ya Rumonge yerekanye ubudasa no kuvuga yuko abanyamigambwe bitabye ico kimwe no mu dini ntara, ariko uno munsi basabye ijambo barashikiriza ico bafise ku mutima. Ibyo tutari tumenyereye kubona nk'uko byagenze mu ntara ya Makamba nta abanyamigambwe basabye ijambo, mu ntara ya Rutana ntibabaye benshi, eka mbere no mu ntara ya Mwaro naho nyene habonetse abandi bantu mbwa batari abanyamigambwe basabye ijambo kugira ngo babaze ibibazo bijanye n'inkinyanyuro bwizwa nshingiro.
Chrissy Munezero, ndakureke rero ubandanye uja gukurikirana iryo jambo rya Terence Ntahiraja umwunganizi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi ahari kumwe na Pascal Nyabenda aramutswe n'amashinga amateka y'igihugu cy'u Burundi bariko basigura ivyerekeye inkinyanyurwa y'ibwizwa nshingiro. Hama makuru yacu yo hanyuma uraza kutwumvisha imaju yabo yose.
Muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie uraho neza?
Ndakumbe.
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu ngikirije ngo ndumirongeje.
Hano turi kuri radio y'ijwi rya Amerika. Turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo aricyo dushinzwe. Kwijwi rya Amerika.
Icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo baziri n'ihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye.
Juge Amerika tubandanye amakuru tubafitiye muri kano kanya. Abanyekongo bagera ku majana umunani bahunze bava muri teritwari ya Fizi na Misisi mu ntara ya Kivu y'Amajepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nibo bariko bararondera ubuhungiro muri Tanzania. Abavuganye n'Ijwi Amerika bavuga ko bahunze imirwano hagati y'ingabo za Congo n'abarwanyi b'umutwe ba Mai Mai. Ni inkuru yakurikiranywe n'umenyeshamakuru mushasha w'Ijwi Amerika muri Tanzania mu ntara ya Kigoma, James Jovin.
Muri iyi minsi mike baruhukiye muri komine Gasuru Tanzania barinze leta ya Tanzania gukora byoshoboka kugira ngo baje mu makambi barindiriye umutekano mu gihugu cyabo. Bamwe mu bahunze bavuga yuko intara ya Kivu y'Amajyepfo aho Fizi na Misisi ziherereyemo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atamahoro ahari kubera ingwano hagati y'igisirikare cha leta n'abagwanyi ba Maimai.
Wanamuke wanabakwa, hakuna hata gisi ya
abagore bafatwa ku nguvu n'imisore kandi abandi bakicwa. Na mahoro dufise.
Na watoto wengine wakajeuriwa wa mingi wakakufa.
Mugabo wange baramwishe hamwe n'abandi bana banje. Icyo gituma nabonye yuka nkana magara yanje. Aho nubona mahoro.
Omo walipotea mpaka hivi. Hatuna wamoja. Mimi nina watoto 17, lakini nina watoto 7 tu hapa.
Kongo tumepigwa na vita vikali sana.
Muri Kongo nta mahoro ahari. Igisirikare cha leta cyirigo kiragwana na Maimai. Abantu barapfa, abandi bagakomereka. Ushaka no ngahano kwereka abo turi kumwe.
Abyuma na bana vidonda.
Mukuru w'ishirahamwe rya leta ya Republika ya Tanzania rijejwe n'ivyimpunzi muri komine Kigoma, Tony Riser yavuze kuko izo mpunzi zinjiye muri Tanzania zikiriye mu Burundi kandi ngo cyo bakoze sivyo kubera bashakirwa kuba impunzi ngaho nyene mu Burundi kubera naho hari amahoro nk'ayari muri Tanzania.
Tutaanza mara moja
kuva mu gihugu cy'amavukiro kubera wabonye atamahoro ahari ugaca mu kindi gihugu hanyuma ukinjira mu kindi sivyo. Tuliko turabivugana n'ababijejwe turebe ukuntu twobigenza, ariko muri aka kanya turabashira ahantu mube murahumuye
kwamba walengwa wote wanashughulikiwa kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizowekwa.
Hanyuma yaho mkuru wa komine Kigoma Emmanuel Maganga yavuze yuko izo mpunzi bazoca bazitwara ahantu bita mu gisagara cha Manyovu kugira ngo bahabwe n'amashirahamwe vyo babeshaho kandi bakavugwa ingwara bagwaye kugira izandukire abandi.
Kimsingi tunao uamuzi mkubwa mmoja wa kuhamishia kwenye eneo la Manyovu ambalo
twemeranye gutwara izo mpunzi mu gisagara cha Manyovu. Mugabo ahantu twabateguriye na ahantu bazobaho bonyene bakaronka ivyo kurya, amazi n'imiti yo kubavura abana hamwe n'abatama. Mu gihe turimo turabivugana na sentare ibijejwe muri Kongo
hasa magonjwa mlipuko, sababu hapa tuna takriban ya raia 800 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Leta ya Republika ya Tanzania ilindiliye kureba yuko izo mpunzi kuva muri Kongo zohabwa aho kuba canke zisubire iyo zavuye, bamaze kuraba ibijejwe n'amahoro mu gihugu cya Kongo. James Jovini, Ijwi rya Amerika, Kigoma muri Tanzania.
Umunyamakuru James Jovine rero mwari muhejeje kumva avuga igiha kiri hafi cane y'ikirundi, muzoja muramwumva adushikiriza amakuru ku mpunzi z'abarundi n'abanyekongo zahungiye mu gihugu cha Tanzania. Muri kano kanya naho duhe umwanya mugenzi wacu Diane Ndonse mu kiganiro cabanye dini kugira ngo adushikirize ibyo dutegura ino munsi.
Muri kino kiganiro turi kumwe na Pastor Diridiri Adrien arongoye ishengero Guérison des âmes ndabaramukije.
Ndabaramukije nanje amahoro y'Imana.
Ego turi kumwe kandi na Ntirampeba Espérance arongoye runani rw'abakenyezi rwiyemeje kugwanya sida na malaria, na mwebwe ndabaramukije.
Ndabaramukije.
Turi kumwe kandi n'umushingwa manza Athanase Ntikazohera, ndabaramukije na mwebwe Athanase.
Ndabaramukije nanje.
Esperance Ntirampeba atangure atubwire amatohoza ishiramwe ryawo ryakoze kubijanye no gukorora imbanyi hano mu Burundi.
Murakoze cyane no ku mijambo. Tugerageje kuraba mu matohoza twagiye turagira mu ntara zine twagerageje gucamo, no kuvuga muri Bujumbura Meri, Bujumbura Rirare, no mu ntara ya Cibitoke, no mu ntara ya Bubanza. Amatohoza twakoze mu 2014 twari dufise ibitigiri 195 by'abakorora imbanyi mu Kinyege. Tugeze mu 2016 twari tugeze ku bitigiri 229. Urumva ko ibyo bitigiri byagiye biraduga cyane.
Umushingwa manza Athanase, namwe ibyo amategeko mbega bivuga ku iki kubijanye no gukorora imbanyi hano mu Burundi?
Murakoze cyane kuduha kano kanya. Amategeko yo mu Burundi arategekanya icaha cyo gukorora inda ni mu kigabane cindwi kuvyerekeye ivyaha bikoregwa ingo n'imiryango n'ivyaha biteye kubiri n'imigenzo myiza y'igihugu ariko ico cahakiri neza na neza kugace kerekeye ivyaha bikoregwa ingo ivyo rero igitabo c'amategeko mpana vyaha kibitekanya mu ngingo zayo z'amajana 55 gushika mu ngingo yayo y'amajana 511 aho rero barahana hanyuma rero amategeko aratekanya neza yuko igihe umuntu yakoroje inda ari muganga muhaye ruhusha abonye yuko ari gukingira ubuzima bw'umubyeyi bushobora kuhasiga ubuzima baramuha uruhusha akakoroza inda akemeza akamuhugwandiko hanyuma muganga akabisuzuma n'umuganga agira kabiri bafise impamyabushobozi zikwiye bakavyemeza ngira ngo sinze ko noba ndageza ngaho
ego murakoze abarongo ya mashengero nabo barafise uko babona ibijanye no gukorora imbanye reka pasteur Dilidili nawe Adrien Agire icyo tubwiye
ego naje ntanguye kubashimira ko mwanyumviye ko kugira ngo dusangire kino kiyago icyambere twebwe mu ishengero nuko ubuzima utangura umwana akiremwa munda kuvuga ngo igihe bijyavuga ngo habaye conception niko abakristo bose bafata muri bibiliya za 139:16 bavuga ngo nkiri urusoro kuvuga akantu gato cyane kataboneka n'amaso inyonga zawe zarambona mu gitabo cyawe handitsemo iminsi yanje yose yashinzwe hatarabaho numwe nduvuga ngo Imana iremera umuntu mu nda y'umuvyeyi nta muntu numwe naha abanyabwenge babonetse kuyisarare mu muntu nicyo gituma twebwe gukororinda ni icyaha Bibiliya ntiyigera yemeza yuko umuntu afise uburenganzira bwo kwica umuntu Imana yaremye nk'umuntu twomenya nk'akarero kwa visiyonda twe ntawe twohanura ngo nagende yikuze ahubwo tumubwiye kuti izigame neza uwo n'umuntu ntawuzi ikimana izo mukoresha
ego ibyo ngira ngo naba barongoye ishiramo ry'abakenyezi umukenyezi Esperance nayo nyenge ntabihakana muvuga ku ikiga Esperance
twe twashaka yuko izo mbanye zikorwa mu kinyegero bashireho iryo tegeko umuntu yumva wese ko afise uburenganzira kuko hariho nk'ibintu twita ikizira nk'umwana yatwaje inda na se wiwe twama tubigaruka ko kenshi uwo mwana azokwitwa ngo iki umwana yatwaje inda na musaza wiwe uwo mwana azokwitwa ngo iki ukagenda muri ekografi ugasanga uri umuvyeyi ugasanga umwana mwama mwabibonye umwana ntafise amaguru cyangwa ugasanga n'uruntu rw'urudebire rutagire epfo na ruguru none uwo mwana niyavuka azogutera amarusho atagire uko angana
tubaze umushingwa amanza Atanaze nawe atubwire ingene abona ko iryo tegeko rishobora gushigwaho rishobora kurekurira abakenyezi gukorora inda
murakoze amategeko yohinduka kujanye n'ikico gukorora inda aba bana cyane 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 ndavuga abana ndakunda kuvugira abana b'imyaka 11 umwana atacaja kuba nyina w'umwana atagira nawe n'ica iyo bafise afise akahuzu yambara uyu muntu bahohoteye inyamirama bigatohoza gasanga n'ivyo umushikiriza amazi agasanga n'ivyo uyu muntu tukavuga tuti yohabwa uburenganzira bwo kuja kwikurira kwa muganga
mwebwe ndumva muvuga rumwe n'umukenyezi Esperance saserukirishira mu ry'abakenyezi sinzi ko pastor Dilidili nawe ariko avyumva ko mudyumva ko mudyumva kumwe
sinaje sinibaza ko dushaka kuvuga rumwe je na pose by'amateka kavuga mugabo uri kurumva navyo nivyo bintu uri umuntu ni birateye bwoba
pastor jambo ni kwanyu
nako jambo ni wanumva ari byiza ko dufise metre hano afite n'amategeko ariko mbaziri jambo mbega kumenga mu Burundi icyacyo kwica cyarakuweho nivyo cyangwa sivyo
nta amategeko
umukuru w'igihugu wacu yaronse agashimwe yuko yakuye itegeko y'ukwica none umwana ari munda s'umuntu bokuraho igihano cyo kwica bagashyira kwica uri munda n'abasomeye amajambo yo muri zawe 139 bivuga ngo nkiri urusoro inyonga zawe zarambona n'iminsi yanjye wayishinze kandi umuntu aza kwisi byarateguwe nta muntu umwe ari mu muntu wewe urafise warubatse nawe burya iyo nimba Imana yabahezeye mu karonka abana ADN y'urya mwana iratandukanye n'izanyu bashobora guhitora mugo nduvuga ngo ni Imana iyitanga nduvuga ngo no muri ivyo vyaha no muri iyo mibabaro no muri ivyo vyose Imana irabizi yabitegekanije icyo gituma nta mwumve none uwo yabaye habaye kizira ka muntu yagose kumukobwa wiwe uwo mwana nuwo kwicwa muce muci rubanza ngo gugupfa mbegu zicyazoba muri a Canada hari ishyiramwe ryitwa Focus on the Family bagize ibyuma byumviriza umwana ari munda hanyuma bakagenda mu byumba abagore baroye gukorera mwinda bakamwumvisha uwo mwana age na kinange na hema age na 79 y'abagore bagiye gukoroza inda bacha bataha
kuko amenye afise ubuzima muri we afise umuntu muzima ku buryo bw'uko numva nubwo icyo cyago kiba cyabaye hakoreye dushyiraho ngo abana b'imunda tubamare tubice ahubwo bogira ngende bafashe uwo mwana yafashwe ku nguvu we metre umuntu yamufashe ku nguvu ntibamwice mugabo bace bica umwana
uko biri kose nubwo bavuga ngo kwica umwana nibaze ko bari ko bavuga mu buryo bwo gukingira uwo mwana no gukingira umukenyezi mwebwe na mwebwe kandi
no muhagaze uwo mwana bamwishye ngo bamukingiye gute
bavuga bati mukingira amagogwa aza kubona ukubura izina mu kibano no kubaho nabi mu bukene butandukanye
mwebwe namwe amagogwa hari navuze nti leta aho gucira kwiteko rimwica nibashireho uburyo bwo gufasha abo bantu ni habe amateka hana cyane abantu bakora ibyo byaha hanyuma uwo byashitse habeho uburyo bwo kumufasha ibikoresho ibyo ariko aravuga byo kubura impuzu kuri biki leta bitegekanye kuko uwo muntu itegeko ry'ukwica ryaravuye mu Burundi nta wicwa
mwebwe namwe usukwicuko
yaba bagiye mugabo ntitwirengagize na pasteli hajya mu mashengero murabizi hari ha abantu benshi baduha amatemwanyaje bagenda mu kinyegero bakabakubita ibiti munda bama babitwereka bo mwamamuza mu ntuzo turiko turatanga inyigisho bakatubwira ibintu bakoresha ngo ibintu by'imyumbati bakanywa amawomo bagakoroga ibintu bakanywa n'ibindi bintu imishito murayibona imishito bagatungera imishito amafurusheti munda eske abo bose nikubera iki nuko azitini nagenda kwa muganga kanaka nkamwitora nkamugira ibimbakiye bazoca afunga ntazonyumviriza
ariko pastor navuga ati nabasaba yuko agongera ngo bofashwa bagashigikirwa mu kurera umwana
mbega ntabaciriye mu ijambo
ngira nibyo pastor
oya just simubangene umuntu adashleta aho kuvuga ngo nishite ko gica yoshya itegeko rikingira rikingira abo bana unyumve rikingira n'uyo muntu byashikiye gutyo no guhana ababikora je ndababajije nti ko uwavyoye abantu batamwica ba ni kubera iki bo kwica uwo mwana ari munda
Espérance avuga ko atari kwica amategeko n'ukwica gukora imbanyi ga mushingwa amanza
urakoze nagukorora imbanyi ntikiri mu byaha byo kwica ni mu byaha bikoregwa ingo
Pastori nawe muri biya ni cyaha
ni kwica
mu mategeko ariko ntabwo ari cyaha
ari cyaha cyo kwica ni cyaha gukora imbanyi
ni cyaha
ni cyaha gitekanijwe n'amategeko
atari cyaha cyo kwica
si cyaha cyo kwica hanyuma rero twebwe icyo turiko turumvikana ko na nyakuba pasteri ariko avuga yuko none ngo baciriye urubanza umwana oya surubanza babaciriye umwana gico ndiko ndiyumvira urumva niteko riracyaro ko ntirahinduka ariko mugabo hamwe borohereje aba bantu bafatiwe abona bafashwe ku nguvu kubera na leta irafise mu mugambi wayo wo kubyara
kurugero
irondoka rijanye n'amagara meza ntishobora ho kuba irondoka rijanye n'amagara meza ritabaye ridaherekejwe n'uyu mugambi wo korohereza bano bana badashobora kutwara inda abana batoyi bafashwe ku nguvu cyangwa umuntu nawe niyafashwe ku nguvu cyangwa byagenze kunuku nuku kandi ivyo byaha byakorewewe bitekanijwe n'amategeko bitabaye rero ikintu abantu batabanje koroherwa nyahandi uzosanga babana babana nyene babana tuma tubatora mu barabara bavyara bakaca babata maze imisi mu byumba
batwarete mu binogo abandi mu bashengero batayo
hajya rero hajya yaragerageje yari nzamuta yaragerageje kumukuzayo byaranse hajya ubuzima woja kuraba nyina ubuzima bwe butegeza kuba bwarangiritse kubera yarabuze uburyo bwo kumukura
ngerageje kubatahura uko biri kose mwese murondera inyishu kuri abo bana hamwe
n'ineza
y'umubyeyi yego
neza yego dikarero je nibaza yuko umva mwese mufise ifashanyo mwe muravuga mutamategeko
ahinyanyirwe mwebwe hari akantu urazi abantu bagombye kwiyorohereza mu kurenga itegeko ry'Imana ivyo ngaha kwisosha kuvyorosha mugabe inyuma harubanza nicyo gituma kwiyoroheza cyane duca twica abo tudavuga rumwe abo tudahuje kugira ngo tworohegwe cyane akagorane kose kaje nimba ruku amateko y'Imana ndaya vyora kugira ngo niyorohereze ndabikore suko mu ijambo ry'Imana umuntu wese umva abakwiye kubaha Imana je nicyo niyumvira uko buzima bwo kwisi bwo gufi cyane hanyuma inyuma yabwo zohura n'Imana kandi zotubaza nge ni ibintu byawe twabyubahirije nicyo gituma numva womenga si byiza yuko ahubwo nagombye kubaza iyo bavuze ngo gukorora inda n'icyamu rwose cyacyo kwica sintahuye neza mugabo kubera ngo yagumanye ari muto nayo kumva n'icyaciki
je numva hari ikintu pastor avuze ati nti mwagihurije ko uko ari mwemera ko ari icyaha ariko tari mu byaha byo kwica ama pastori nako avuga ati gukororinda ni cyaha cyo kwica nibaze ko kubera umwanya muto dufise ngira icyo kintu two kigaruka ko tukagezo gitomora neza tukamenya n'izina tucita kugira ngo ibintu bitoregwe nyishu cyane nifuze ko tworangiza
ariko lagomba mbere ko pako pastori ari kinga kimwe turiko turahuriza ko aho yavuze muri Canada bacha basubira inyuma abo 79 nikubera amategeko abohereza gukororinda ikare rero tubisabire hamwe no ngaha aya ayo mategeka boroheretse benshi bazosubira inyuma nkuko abandi basubira inyuma
hanyuma kandi kindi kintu twagira
sukoroshye sukoroshye gukororinda
yego
kubganje itegeko koroshye gukorinda ni itegeko gyoroshye kwica none abakriminele bamaze abantu ko batabica
yego ntibabica mugaha hari kindi kintu nacho twirengagiza uburenganzira ku mukenyezi kubijanye nirondo karijanye n'amagara meza nkuko metere atanazi yabivuze ati n'igihugu kiriko kiradusaba kuvyara bake dushobora kurera n'igihugu tugezemo cano no sico kuvyara abana 10,200 ubavyaye ni sabuzo barera mugabo rero ni boroherereza umukenyezi mu gihe no mu mashengero mu gihe umukenyezi avuga ati je nshaka gufata uburyo bwo mfasha kuja kwirondo karijanye n'amagara meza tureke kwitwaza ibintu by'amashengero turazi pasteli abagore ba pasteli babarungika mu kinyegero akaja kuri planning mu kinyegero none rero nibaborohereza
nta byemezo
nta byemezo mugabo
kandi mukamuzi yuko umuntu azohagara imbere y'Imana akabazwa ivyo yakoze n'ubuzima yabayeho habakwiye kubaha ibi bintu ushobora kwiyoreza ubuzima naguze yuko kwiyoreza abantu baziyorohereza buryo bwose
yego reka no munsi reka tureke kuginjiramo cyane ngo tuzorifatira umwanya najyo nyene
kandi atugiye mu jambo ry'Imana wosanga aho ivyo dukora byose nta na kimwe twoshikako gusa umuntu araraba nkuko nyene twabivuze nimubone icaha co kwica ngo twavuze ngo umuntu wese akorora imbanye muravyumva neza pastor hari igihe umuntu vraiment ubona ko ageramiwe n'amagara yiwe n'ubuzima bwiwe akagira amagogwa arengeje nico kintu twavuze kubizira canke mu gihe amagara y'umukenyezi abangamiwe nico kintu twashatse gushigira
nibaze ko bitahuritse kandi mwavuze yuko hari no gufasha muri politike y'igihugu yuko vyara
ku rugero bijanye n'irirondo karijanye n'amagara
nibaze ko biri mu byo
dushaka kuvuga nako
ivyo byose nibibazo bikeneye inyishu kandi izova muri twese izova mu barongo ya mashengero izova mu muri mwebwe murongo ya mashiramwe y'abakenyezi no mu wajejwe amategeko none uno munsi ikijanye no gukorora inda pastor mwebwe nihe fashanye mufise kugira ngo uwo mwana bavuga ko ashobora kuvuka atagira izina ashobora kuvuka avukira mu bukene ashobora kuvuka atagira umurera mwebwe murafise inyishu kuri ibyo nk'amashengero
maze n'ushobora kwafasha niyo dufise nyene ubwambere umuntu abafise kwagirizwa mu mutima ibyo bita capability nini kubera kumbura yahemukiye abavyeyi kubera kumbura yahemukiye umugabo awo rero twe turamufasha mu kumuvura tumuvuza ijambo ry'Imana bavuga ngo nubwo byagushikiye Imana ntiyagutaye Imana ntikwanka ahubwo ni wihane nuvyature nubivemmo usabe kigongo Imana usabe kigongo n'uwo muntu wa wagiriye nabi nimbara wakoshereje
mutibwe bijambo ry'Imana mwigisha rashobye guhindura rero
tumuhibyizigiro ko Imana nuko imeze iraba Imana yica abantu bose bera bakoze ivyaha yari ko yaratumaze icyakabiri ikiba cyamubaye ko nimbarise nimbari musazawe nimbari iki twebwe icyo dukokoresha hamwe nta ivyo ntabyo turabona mugabo uwo bituzanira nuko twomwumvisha ngo uyo mwana kw'Imana yemeye kwabaho akwiye kubaho
ego mwebwe ngira ngo mwe mwatomoye ivyo muvuga mwavuze yuko mushingwa amanza mwavuze yuko amategeko afise ka kwe guhinyanyurwa namwe abamashiramu nyene muravuga namwe bwe muti
kugira zijya mbanye zo mu kinyegero abantu bareke kuguma bapfa
hama reka rero turangize kino kiganiro ngira ibindi tuzobigaruka ko navyo nyene mu nyuma tumvise ko harimo nibindi bibazo byagiye biravyukamo kandi twavuze yuko inyishu ziri muri twebwe reka nshimire pastori Diridiri Adrien arongoye ishengero Horizon des Ames mwakoze kwita butumire
mwakoze nari nabashimiye kubona mwantumiye
ego me nshimire n'umushingwa manza Atanaze nikazohera namwe bwenda bakenguruki
ndabashimiye cyane kubona mwadutumiye
reka dushimire Ntirampe ba Esperance murongoye urunani rw'abakenyezi rwiyemeje kugwanya sida na malaria namwe bwenda bakenguruki
ego nanje ndabashimiye cyane kubona mwatwiyumviriye ko mukaduha kino kiganiro kugira ngo dushobore guhara nira agateka ko mukenyezi
akabino ngahareyo duce dusozerere kiganirwa nyuma ntaracu no munsi incuti bakunzi bijuru rya America mariko muratwumviriza turabakengurukiye bivuye ku mutima yakoze ingenieur Linas yari muhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yashikanye amajwi ahiwanyu Diane na Hazwe twari kumwe kuri micro tuzosubira ejo nkaho twahereye.